Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika isamenyera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi mwiriwe neza aha muri studio ya gatano muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Fidel Niyongabo. Mwiriwe neza bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, kaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Tukomeza kuyoboka Imana bashaka kutwemera mu gihugu atari rwacu, tuzajya kwemangira mu gihugu cyacu. Kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko ntabwo bigenda gusa.
Uyu ni Harushimana Christian Bruce, umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda inyuma yaho baviriye muri Congo banse kwandikwa.
Umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya Kenya yirukanywe muri icyo gihugu ku nshuro igira kabiri.
Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru na perezida wa Korea y'Epfo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane.
Abagabo bitwaje ibigwanisho mu gihugu cya Mali bakoze igitero ku ihoteli iri hagati mu gihugu, bica umuntu umwe bongera abakomeretsa babiri.
Perezida wa Botswana Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose rwo gusezera imbere yuko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi. Tangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un na perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Iyo tariki yashyizweho uno munsi kwa kane mu nama hagati y'intumwa z'ibyo bihugu byombi mu gice kiri kuri ibyo bihugu bihana cya Panmunjom. Icyo gice kiri mu karere kaziririjwemo abasirikare hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Abakuru b'ibyo bihugu bibiri babonanye kabiri gusa kuva ibyo bihugu bitandukanye. Ubwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ubwa kabiri aribwo bwa nyuma hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi. Amasezerano yerekeye inama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo yashyizweho inyuma y'uko Kim Jong-un agize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Nirwo rugendo rwa mbere agize mu mahanga kuva ashyitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, hari inyuma y'urupfu rwa se wiwe Kim Jong-il. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko Kim Jong-un yiyemeje kuvyerekeye gukuraho ibigwanishiro nyanganda mu kigobe cya Korea. Yiyemeje kandi kugiranirana ibiganiro na bategetsi ba Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe yaganira na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Intumwa za Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo zizosubira kubonana ku munsi wa gatatu w'indwiza itariki zine z'ukwezi kwa kane kugira ziherahize ibyerekeye inama hagati ya Kim Jong-un na Moon Jae-in.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho umunyapolitiki wo mu gihugu cya Kenya yatangaje ko yafashwe ku nguvu agatwagwa mu gisagara cya Dubai. Miguna Miguna yanditse avuga ko yuganiwe mu kazu ka sugumwe ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi kuva ku munsi wa mbere igihe yaravuye mu gihugu cya Canada nyuma yaho arungikiwe mu cyo gihugu ku nguvu mu kwezi guheze. Miguna avuga ko bajejwe umutekano mu gihugu cya Kenya binjiye muri ako kazu yarimwo ku munsi wa kane bagaca bamutera agashinge karimwo umuti, hanyuma bagaca bagenda baramukwega bamutwara mu ndege ya kompanyi Emirates. Abashikiza manza ba Miguna Miguna bavuga kuyo mugabo baburanira yirukanywe mu gihugu cya Kenya kandi yarafise urwandiko rwa sentare rumuha uburenganzira bwo kwidegembya. Umucamanza wo muri sentare nkuru ku munsi wa gatatu yaragirije umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati hamwe n'umukuru w'igipolisi ko bakengereye sentare mu kutubahiriza ingingo y'ubutungane. Yaciye abarengukisha imbere ya sentare kugira ngo biregure kuri ibyo birego. Miguna yarungitswe mu gihugu cya Canada ku nguvu mu kwezi guheze inyuma yaho arahirije umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza perezida Uhuru Kenyatta yarasubiye gutorwa. Yaciye yamburwa igitabo ciwe cy'inzira passport imbere y'uko yirukanwa mu gihugu cya Kenya. Yamara arafise kandi ubunyagihugu bwa Canada kandi igitabo cy'inzira ariko arakoresha muri iki gihe ni igitabo cy'inzira cy'igihugu cya Canada. Abashyigikiye Odinga bavuga ko Kenyatta yivye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi k'umunani. Odinga na Kenyatta baraganiye mu ndwi iheze mu twigoro two kugabanya uruhagarara rwatanguye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na rimwe.
Radio Sweden America Washington DC mwanda nyakumviza makuru yo hijano hino twabateguriye. Malala Yousafzai yatsindiye agashimwe ka Nobel yagarutse uno munsi kwa kane mu gihugu ciwe c'amavuko ca Pakistan ni nyuma y'imyaka igera kuri 6 inyuma yuko arashwe n'intagondwa z'abayislam mu gice akomokamwe ca Swat kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kubera yavugira ugushira abana b'abakobwa mu mashuri. Malala Yousafzai afise imyaka 20 muri iki gihe yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Pakistan Shahid Khan Abbasi amasaha make nyuma yuko ashitse n'indege ku mugwa mukuru Islamabad. Mu ijambo yashikirije yaciye kuri televiziyo mu gihe yari ko riraba, Malala yatangaje ko yamye yifuza kugaruka muri Pakistan no kuja mu gice ciwe c'amavuko. Yatangaje ko kugaruka mu gihugu ciwe c'amavuko inyuma y'imyaka 5 n'igice arakamwemeka kadasanzwe kuri we. Malala yaratahutse avuye ku ishure mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2012 igihe abantu bitwaje ibigwanisho bari bihishije mu maso bahagarika bisi ishure yarimwo bamurasa mu mutwe. Yarageze ibikomere bitari bike mu mutwe inyuma yuko avuwe mu buryo bwihutirwa mu bitaro by'igisirikare byo muri Pakistan yajanye mirondoro mu Bwongereza kwibagisha. Aba Taliban bo muri Pakistan bari yitira ico gitero cagizwe kuri Malala bakaba biyemeje kurondera kumwica kandi barashigikiye ingingo yabo mu kuvuga ko Malala avugira imico n'imigenzo y'abazungu.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe y'America abantu bitwaje ibigwanisho bishe umuntu umwe bongera bakomeretsa abandi babiri mu gitero bakoze ku hoteli igenderwa cyane n'abakozi bakorera amashirahamwe itaho imbabari hamwe n'abagwiza tunga mu gisagara cyo mu gibucamari citwa Banjagara. Umutetsi wo muri leta mari uyu munsi kuwa kane yatangaje ko ico gitero kibaye hari haheze iminsi mike umushikiranganji wa mbere agendeye ico gisagara agatangaza ko azotuza abagwanyi yo mu rugwi w'intagondwa z'aba hada abagabo bane bitwaje ibigwanisho barinjiye muri iyo hoteli yitwa Falaise eje ku munsi wa gatatu kumugoroba baca barasa umusirikare yaracunze iyo hoteli nkuko umuvugizi w'igipolisi ya Madu Sango yabitangaje. Uyo musirikare ngo yaragerageje kwivuna ariko mu nyuma yavuye yicwa. Abasivile babiri barimwo umukozi wo kuri iyo hoteli nabo barakomeretse. Ubundi musirikare yaracunze ibanki iri muri iyo micungararo yaciye aja gufasha uyo wundi musirikare ariko ararasana n'izo ntagondwa nkuko amakuru yatangajwe n'umupolisi abivuga. Mu nyuma izo ntagondwa zahavuye zihunga. Ico gitero kibaye ica mbere mu cyo gisagara ca Banjara kandi cabaye hari haheze iminsi mikeyi umushikiranganji wa mbere Semalu Bubeye Maiga agendeye ico gisagara agatangaza ko azotuza intagondwa z'abagwanyi b'abayislamiste jihadiste bama bakoze ibitero mu gihugu hagati hamwe no mu buraruko bw'igihugu ca Mali. Gushika ubu nta murwi numwe uratangaza ko aribo bakoze ico gitero.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC biganire vyacu tubashikiza imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 bice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Makuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda aho igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko ejo ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'abarundi bashika kuri 33. Izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi. Izo mpunzi zose ni ziherutse kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini. Ni inkuru y'umumensha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Itangazo rya polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriweho na minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, minisiteri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutanga ubufasha, maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha. Mu itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yo mbara wo mu nkambi z'agateganyo nk'iyagashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo abarundi 31. Mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo umurundi umwe, no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho hafashwemo murundu umwe. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari tuze. Twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi, maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Osi Badege ntibyakunda. Ku butumwa bugufi twamuherereje CP Badege adusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi. Mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama, directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi, yemereye Radio Ijwi rya Amerika kwizo mpunzi z'abarundi 33 zatawe muri yombi koko. Yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini. Bwana Rwahama nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi, maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagara bagenzi babo kwanga ubufasha. Namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi.
Tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi, ubufasha bushingiye ku biribwa, bushingiye kubarura, kuko ntabwo batunga abantu batabaruye, ariko cyane cyane gikomeye ni kubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa, kuko bavuye mu gihugu kindi. Umuntu wese winjiye mu gihugu hari biba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe. Ibyo rero barabyanze, niyo mpamvu ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo.
None ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye, nibikomeza gutyo bizagenda bite?
Bo, turacyaganira, ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeza gutyo bizagenda bite, gusa ni uko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu. Ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga. Igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa. Ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa.
Biravugwa ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura, gusa ngo nta wigeze akomerekera muri iyo migumuko. Bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera.
Birashoboka, birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu. Turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, nta ushobora guhonyanga amategeko y'igihugu. Noneho kinamucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo igomba kwitwara.
Mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo, Madame Louise Mushikiwabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye.
Ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu itazi abari bo, badashaka kwivuga, badashaka kwiyandikisha, badashaka kwivuza. Ibyo ntabwo byashoboka, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu, kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari.
Aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngendakumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntibarya kandi ibiryo bikomoka mu nganda, cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwo ari bwo bwose. Kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga kandi kuri iyo nkuru, impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Kongo kubera kwanga kwandikwa biciye mu buryo bwa none, zisaba kurungikwa zigasubizwa, zikoroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatwarwa mu kindi gihugu. Mukiganirira mugenzi wacu Diane Nininahazwe, umwe muri izo mpunzi Harushimana Bruce Christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri muri 33. Igipolisi cy'u Rwanda cemeza ko cahagaritse. Tubatega amatwi.
Ku munsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza, gushika n'ubu ntibaragaruka. Ntitugiye babashize, hari haba bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi, ariko abumvuzi babiri bobo babafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
uvuze ngo polisi ari kwikubita impunzi.
Yego, mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi barinjiye, hanyuma bareza batangura gutandukana impunzi ababyeyi abana kwabo, babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri, ariko barabibankira ati ntibikunda. Baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara, hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita.
Babakubita bavuga ko babahoriki
badukubita gusa, batubwira icyo badohora, kandi nawe uri kurakubitwa ntibaja kubaza ati badohora iki.
Uri mu bakubiswe?
Twese ndi mu bakubiswe, mugabo twese turi umwe, byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira.
Hariho amakuru avuga yuko hariho abo baba barakomeretse, ibyo nivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa canke?
Yumva umuntu ariko aragukubita inkoni, si amavuta aba ariko aragusiga, uraheze ugakomereka. Abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita.
Abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe?
Ntabo baharura vyabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita, ntushobora kubwira ngo n'abasaha ntibariya. Hariho n'ubukomereka akavuga ati reka nyegeze ahubwo, ntibahave basubira kunkubita. Urumva ntitwamenye igitigiri cabo, ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende.
Bari aho mw'ikambi nyene canke?
Bari mw'ikambi nyene aho igashora. Nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise, ntituzi rero nabo ingene bamerewe.
Ubu uko ibintu biri, icuka cifashe gute?
No munsi haje abaserukira leta baratubaza, kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora, turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirize turabe igihugu co twakira. Hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye, tukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu.
Leta yabishuye iki?
Leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe. Arejistema Manuel bakwatwandika ku buryo budasanzwe, baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye, ibindi navyo vy'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu. Gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha.
Hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu.
Turasaba, turasaba, burya ku isi hariho abantu benshi, burya ntihobora n'abatwemera, kubera naho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona, ntihobora n'abatwemera, turacabaza twumva.
Uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa savye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze, kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga, bica bigenda gute? Mukomeza muyobokaze byangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye, reka dukore ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi?
Twebwe dukomeza tuyoboka Imana ko Imana yamuciye ko turamwubaha, ariko Imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira, kandi ntituzokwigera dutezuka ku kwemera kwacu. Banka bakunda ukwemera kwacu, basabwa kutwemera mu gihugu atari rwacu, tuzoja kukwemangira mu gihugu cacu, bizodushikirana vy'inyuma, tukabandanya tuyemanga, ntituzokwigera twihakana ukwemera kwacu. Ivyo ntibishoboka, tuzobandanya tukwemanga aho tuzoja hose. Kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho vyogenda gute.
Ico mwavu ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR. Muravuga muti tugende mu kindi gihugu, ivyo bihugu vyose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandiko, nivyitakunda ko musubira mu Burundi ico gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora?
Nta narimwe, nta narimwe, ntibizokwigera bibaho kwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwana ariko biometri, ivyo ntibizokwigera biba na gato, ntibizokwigera tuvyemera. Tuzobandanya dusaba ubuhungiro atatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe, tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose, ariko ntituzo kugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri.
Vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa, murabigira gute?
Jo nibaza ko ivyo bitokwanga, ariko vyanse nta kundi, hakubandanya baduhotera ngaha, nibatureke twisubire hari iwacu, tuje guhambwa n'abacu twemange mu gihugu cacu, bareke kuduhotera hanze. Nkubu hariho abana badafise ababyeyi babo bafunzwe irengero ryabo, ako bibandanya biguma ko rero ivyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri.
Zebiya muvuga ko muyoboka muciye kuvyo barabwiwe, wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki?
Ubone natwe tuguma twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe ntayo tumenya, tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe, ubona ko nawe nyene yatoteje kuva kera.
Mu muheruka ryari?
Benshi tumuheruka nico kibanza bataracugara.
Harushimana Boris Christian, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze, ndabashimiye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. kuri iki kibazo cy'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'inama nyabutatu yari maze imisi itatu ibera i Bujumbura mu Burundi hagati intumwa za leta y'u Burundi iza leta ya Tanzania hamwe n'ibiro vyishyiramwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi twatumiye icegera cy'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganji umushikiranganji na Terence Nahiraja turamufite kuri telefone muri aka kanya muri we neza umushikiranganji Terence Nahiraja
ndabaramukije ndakomeje mesha makuru ndabaramukije kana abantu bose bari kwatwumvira
ego nkuko muvyumvise mu nkuru iheze impunzi z'abarundi zahora ikamanyura zahungiye mu Rwanda 33 muri zo zahagaritswe kubera imvuzi janye zishingiye cyane cyane ku idini ryabo barundi uburundi buri ko bukora iki ikintu bwo fasha izo mpunzi z'abarundi nkuko muvumvise ko zishaka gutahuka niki
murakoze cyane mwese makuru murabizi yuko mu bice bihe by'ukuri mu kijyanye twagiranye muri saha twaganira na mwebwe twaganira na benegihugu igihe mbere bari bahuriye mu gihugu cy'u Rwanda twari twabashyikije yuko n'ukuri atagihugu na kimwe kidafite amategeko niyo navuga yuko mu Rwanda bagiye naho rero kitaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa none urabona byatangiye gushyika mbere bukeye bwaho niyo kuba mushikiranganji mushiki wabo agize impunzi ihabwa ijambo anavugamo yuko basaba yuko abantu gusubahiriza amategeko y'igihugu baba barimo mu Rwanda rwabo rurimo natwe icyo tuvuga tuvuga tuti amaherezo y'ibyari mu nzu nk'uko nabivuze mbere twebwe twamufite rero kwa kira bene wacu abari bose bahunze murangi yuko nabo uvuga ngo arikora murondo yatabaye kubesha kuko abantu bandoga n'ubutungane ari abantu 34 bagombye gutembagaza ubutegetsi usanga ni mwizi n'ubu akikora rondo hanyuma rero tuvuga tuti abari mu wacu niyo zindi 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 mu hanyuma baje batahunze ndugiye mu mafishe ugiye akurikira hati yari hagetse imizabi y'abantu bashimiye mu kuba kizera ibicanire biya hanyuma no kuri kibumbuganye nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi azeza kubahirizwa usanga biri ku mukere kasi kari mu terekombere hazoshyirwaho indangamuntu hashyira amaze kujya ahongera mu Rwanda ishobora kwiriho cyangwa muri Tanzania n'ahandi yita biyometriki nayo kugira ngo umuntu azoyironke ni ngombwa ko ajya abanza gukoza ibintu bikubwo muri ibyo byuma kugira ngo azoswe n'ibyo bigezweho ku isi niyo bizogenda gute
ikintu turetse kurindira izo mpunzi mushyana Terence Ntahiraja
twiteguye kubakira batahuka iwacu tubahaye ikaze ariko baje bubahiriza amategeko baje bagomba gushyira ishingiro gusenga Imana nk'uko bari babikora
turetse kubarindira kugira ngo batahuke hari ikintu hari intambwe leta y'u Burundi yakora kugira ngo irabe ko butahuka alo ndumva telefone itariko irakora neza reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika umushyana Terence Ntahiraja turamugaruka ko mukanya ariko turafise indi nkuru tubafitiye aho urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuri uyu munsi wa kane kugira ngo ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemera ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ni inkuru y'umenshi amakuru y'ijwi ya Amerika i Bujumbura Remo Nzimana
Umushinga mateka agatondo gwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamye mu gihe cyo kwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi uyo arongoye runani gw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi
demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumbure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je manono bagira ni imwe gusa nibumve yuko u Burundi n'ubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haa mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi icyo twokora rero umwe wese muvya rimwe nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari
abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatondwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iyo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi
sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokrasi kuko usanga kumbure zizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramo ntiwazomenya icyo zoto
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiki
umbaje ati muri ego na oya shigikiki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ibyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ibyo umuntu yoshima azomenya uko atora
ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabuhanya Frodebu Leon singenda kumana icegera c'urongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokrasi mu Burundi
aya masezerano y'ashya nirubwizwa nshingo biko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira ninjungu za demokrasi iribwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga ke baguzwa urabona ko ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiza tukagikingira rero turonsa kakajyo se ni izodutiza nibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza imenye neza menye ico bazotora cyaricyo ejo ntibazoheva bavuga ngo reka ntavyo twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tavuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
iyo giye mu nzira ya politike wemera nibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokrasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataka kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwe ubumuco wabandi uberere umura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyene iyo politike ubupfumu yiheba twebwe duca twemera tureka tubivugana nabandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye je ni bisanzwe uyu muri politike ibyo rero ntibyo dutera ubwoba bakitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe no wigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiriza shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abazo kwemamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora ico gikorwa imbere yuko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatano 2018 ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo muri kigihe reka tubibutse incamake makuru cyane cyane tubashikize amakuru aje kudushikira mu kanya Fidel
Urakoze Frederic muri Botswana Perezida waho Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose gwo gusezera imbere y'uko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi ariko ashimikira ku buyobozi bwiza n'umutekano mu gihugu mu rugendo rwiwe Perezida Khama yagendeye ibice 57 byose bigize igihugu cya Botswana kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri aho yasezeye abanyagihugu miliyoni 2,200,000 ivyo ni nyuma y'uko arangije imyaka 10 irekuriwe n'ibwirizwa nshingiro ku butegetsi
Ini nkuru turonse mukanye ivuga ku gikorwa cyo gufuba umunyamerika umwirabure yarashwe n'abapolisi mu gisagara ca Sacramento mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekanijwe uyu munsi kuwa kane bitekanijwe kandi ko pastori kirangiranwa mu guhanira hagati y'abirabure Al Sharpton ashikiriza ijambo uyu mugabo w'imyaka 22 yishwe Stephen Clark yarashwe n'abapolisi babiri ku igerekezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatatu igihe bariko bagiye gutabara ahantu bari bahamagaye kuri telefone nyuma yaho baronke amakuru avuga ko hari umugabo yamenye ikiyo cy'imodoka ashaka kwiba
ku vyerekeye ikigobe cya Korea umutegetsi mukuru wa Korea Ruguru na Korea Yepfo na perezida wa Korea Yepfo ngo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane iyo tariki yashyizweho n'umunsi wa kane mu nama hagati y'intumwa z'ibyo bihugu byombi mu gice kiri ku rubibe ibyo bihugu buhana cya Panmunjom Malala Yousafzai yasindiye agashimwe ka Nobel yagarutse mu gihugu cy'ibuno mu kwa kane igihugu cy'amavuko cha Pakistan
mukanya nshuti mwese mukunda radio ijwi ya Amerika turakotrasozera ibiganiro tuneho rero akanya ko gushimira engineer yadufaje mu hinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kibenyi yadufaje kwigiranya ibiganiro twateguriye amakuru mwayashikirijwe na Frederic Mundikije
na Fideni Yongabo mugire rero ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio ijwi ya Amerika.